kuri radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza muri kumwe na Veniste nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda abantu bishwe n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi, inkangu zagwiriye abantu mu ijoro ryakeye, abagera ku ijana bishwe. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yafashe icyemezo kidakuka cyo kwirukana ku mirimo y'ubusaseridoti Padiri Wenceslas Munyeshyaka wa Arikidiyosezi ya Kigali yari kuwakoreraga ubutumwa muri Diyosezi ya Evreux mu Bufaransa. Isi yose irizihiza ku nshuro ya 30 umunsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres arasaba ibihugu byose kureka kwibasira ukuri n'abagutangaza. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani, impande ebyiri z'abashyamiranye barwanira ubutegetsi zumvikanye ku gahenge k'iminsi 7 kuva ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa gatanu. Fidele Niyongabo.
Ni nyuma y'aho abarongoye imigwi 5 mu mitwe bumvikanye mu kiganiro cyabere kuri telefone cyarimwo na perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir, nk'uko byatangajwe ejo kuwa kabiri n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Sudani yo mu manuko. Byaratanze icyizere ko ingwano yihaye inkumbi ishobora guhagarara. Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yavuganye na General Abdel Fattah al-Burhan ayoboye igisirikare cya leta na Mohamed Hamdan Dagalo, umukuru w'inteko zihoye kuri leta mu mugambi w'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko IGAD. Iryo shyirahamwe ririko rigerageza gufasha guhagarika ingwano muri Sudani. Iryo shyirahamwe ryari ryafashe ingingo yo gufasha inyuma yaho ibisabiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika n'amakungu. Umukuru w'igisirikare cya Sudani Abdel Fattah al-Burhan n'icyegera ciwe bagwanira ubutegetsi Mohamed Hamdan Dagalo barumvikanye ku gahengwe k'iminsi 7 kuva ku itariki 4 gushika ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatanu. Impande zigwana zarumvikanye kandi ku mugambi w'ukugena abazoziserukira mu biganiro vy'amahoro bitegekanijwe kubera mu kibanza zizohitamwo.
Igisirikare cya Somalia kiravuga ko cishe kuri uyu wa kabiri abantu 67 w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab, kigafata n'ibisasu byinshi mu ntara yahitwa Mudugo iri mu gihugu rwagati. Ni mukankunshi.
Ibi bavuga ko byabaye nyuma ya operasiyo yakorewe mu ntara ya Mudugu mu karere ka Haralder. General Mohamed Tahrir Bihi yavuze ko bagendeye ku makuru y'ubutasi yatumye bamenya aho abo barwanyi ba Al-Shabab bageze. Yavuze ko muri operasiyo hafatiwemo amajerikani 120 bisasu biturika yari mu modoka yari yobowe n'abarwanyi 69. Bihi yanavuze ko ingabo z'igihugu cya Somalia zayirashe zikayituritsa. Yongeyeho ko abarwanyi babiri bonyine aribo bafashwe ari bazima. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona amakuru adafite ahabogamiye ku mibare y'abapfuye yatanzwe n'igisirikare. Iki gisirikare cya Somalia cyagiye gifatanya n'abarwanyi bo mu karere mu bitero byo kwihimura ku barwanyi ba Al-Shabab kuva mu kwezi kwa 7 mu rwego rwo guhashya uwo mutwe. Mu nama yabaye mu ijoro ryo kuwa mbere, Perezida Hassan Sheikh Mahamudu yatangaje ko Al-Shabab ishobora kubuza aba yaranduranywe n'imizi bitarenze impera z'uyu mwaka.
Polisi yo muri Kenya ejo kuwa kabiri yaburijemo imyigaragambyo batavuganwe n'ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Diane nini nahazwe.
Abiyerekanye Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya bari bafise intumbero yo gushikana ku biro vya President William Ruto urwandiko rwiyamiriza ico bita ubuzima buzimbye bw'ivyankenerwa birimwo imfungurwa, ibitoro n'umuyagankuba. Polisi ya Kenya yamijaguye ivyotsi vyokera mu biyerekaniye i Nairobi gutyo ibabuza gushika ahakorera President William Ruto. Mu bice bimwe bimwe by'inkengera y'umurwa mukuru wa Kenya i Nairobi naho polisi yahanganye n'abakiri bato bari baziriye amabarabara bongera baturira amapine y'imiduga. Mu buseruko bwa Kenya naho nyene biyerekanye imodoka yo mu bwoko bwa bus yunguruza abantu n'ikamyo ziraturigwa. Nta ngenzi zari muri izo modoka zaturiwe. Mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bwa Kenya, aho Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya afise abanywanyi benshi abiyerekana baturiye amapine bongera bazibira amabarabara. Umunyepolitike Raila Odinga niwe yari hamagaje imyerekano y'uno wa kabiri. Mu vyabandanya kwagiriza President wa Kenya William Ruto harimo gushika ku butegetsi, avuga ko yashitse ko atatsinze amatora no kunanirwa gutorera umuti ikibazo c'ubuzima buzimvye. Hambavu y'ibibazo, Kenya ihanganye kandi n'ubugaragwa butigeze bubaho muri ico gihugu.
urakoze Diane nini na hazwe Fidel Nyongabona Ejeni Mukankunshi mu komeje kumva radio ijwi rya America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni komeje gumegufi ya shortwave kuri metero 1922 mu shobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio acuve wa akadomo koma na ukumbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni zo wa radio yacu
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twitwa rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yafashe icyemezo kidakuka cyo kwirukana ku murimo wa gisaserdoti Padiri Wenceslas Munyeshyaka wa Arikidiyosezi ya Kigali ariko akoreraga ubutumwa muri Diyosezi ya Yevreux mu Bufaransa itangazo ryashyizwe ahagaragara na Musenyeri Christian Richard wa Yevreux rivuga ko icyemezo cya Papa Francisco kitajuririrwa ushinzwe itangazamakuru muri Diyosezi ya Yevreux Madame Claire yabwiye ijwi ry'Amerika ko iryo tangazo ryari rigenewe abakirisitu ba diocese ya Yevreux rivuga kandi ko Munyeshyaka adashobora kuba umuhereza cyangwa se ngo asome amasomo matagatifu ko atatanga ukaristiya kandi ko atemerewe kugera hazwi nka padiri mu kwezi kwa 12 mwaka 2021 umushumba wa diocese ya Yevreux yari yahagaritse ku mirimo ye Wenceslas Munyeshyaka warumaze amezi make yemeye kumugaragara kandi yandikishije mu gitabo cy'indangamimerere umwana w'umuhungu ufite imyaka hafi 12 yabyaye ari padiri kumije kumva radio ijwi rya America mu Rwanda abantu bishwe n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi inkangu zagwiriye abantu mu ijoro ryakeye abantu barenga ijana bishwe uture twibasiwe cyane na ku burengerazuba hapfuye abantu 95 naho mu majyaruguru hapfuye abagera kuri 14 mu karere ka Musanze imihanda imwe yafunzwe inkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha isi yose irizihiza ku nshuro ya 30 umunsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres arasaba ibihugu byose kureka kwibasira ukuri n'abagutangaza mu mwaka ushize wa 2022 impfu z'abakora itangazamakuru yongereyeho 50% temisokle mutijima
Umunyamabanga mukuru wa ONU yisuba ubwiyongere bw'icwa ry'abakora itangazamakuru ibintu bikabije ashimangira ku bwisanzure bw'itangazamakuru ari umusingi w'ubutabera na demokarasi kandi bwibasiwe nk'uko ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bibitangaza nibura abakora itangazamakuru 67 ku isi barishwe mu 2022 byongeye kandi ONU itangaza ko imiyoboro ya internet n'imbuga nkoranyambaga byorohereje abaheza nguni gukwirakwiza inkuru z'impuha no kwibasira abanyamakuru mu butumwa bwa video bugenewe kwizihiza ku nshuro ya 30 uyu munsi wahari ubwisanzure bw'itangazamakuru bwana Antonio Guterres yagize ati ukuri kugarijwe n'ikinyoma ndetse n'imvugo zibiba urwango bigamije guteza urujijo hagati y'inkuru z'ukuri n'impimbano hagati ya siyansi n'ubugambanyi Bwana Guterres akavuga ko isenyuka ry'urwego rw'itangazamakuru ryateje ifunga rya bimwe mu binyamakuru by'imbere mu bihugu ndetse n'ukwihuriza kw'ibitangazamakuru mu maboko ya bake ibyo abona ko bibangamiye ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ikindi kibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru umunyamabanga mukuru wa ONU yagarutseho ni amategeko mashya yashyizweho na za leta z'ibihugu muri uyu mwaka ushize ayarimo nk'itegeko Burusiya bwashyizeho mu 2022 rivuga ko buri wese utangaje amakuru ku gisirikare cy'igihugu leta ibona nk'ikinyoma ashobora gufungwa imyaka igera kuri 15 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu Uburusiya bwafunze Ivan Gerishkovich umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal bumushinja ibirego by'ubutasi icyo kinyamakuru gihakana Ubutegetsi bwa Perezida Biden bwatangaje ko Bwana Gerishkovich afunzwe binyuranyije n'amategeko kandi burimo gukora ibishoboka ngo arekurwe Mu butumwa bwe umunyamabanga mukuru wa Loni yanenze yivuye inyuma kwibasira abakora itangazamakuru haba kuri murandasi n'ahandi. Avuga ko guhohotera abanyamakuru, kubatera ubwoba no kubafunga byahindutse ibikorwa bihoraho. Yongeyeho ko hafi bitatu bya kane by'abanyamakuru b'abagore bakorewe ibikorwa by'urugomo kuri interineti, naho kimwe cya kane bo bahutajwe mu buryo bwo ku mubiri. Mu kwa 12 1993 nibwo inteko rusange ya Loni yemeje tariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu umunsi ngaruka mwaka wizihizwaho ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nyuma y'imyaka 30 ishize uyu munsi wizihizwa, Bwana Guterres akavuga ko isi yose igomba kwishyira hamwe mu guhagarika iterabwoba, ibitero n'ifungwa ry'abanyamakuru bazizwa gukora akazi kabo, ndetse no mu guhagarika ibinyoma n'impuha. Ati, mu gihe abanyamakuru bahagurukiye gutangaza ukuri, isi yose igomba kwifatanya nabo. Naho Madamu Audrey Azoulay, umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO, ari naryo ritegura ibikorwa byo kwizihiza uyu munsi, yavuze ko igihe cy'ikoranabuhanga cyahinduye burundu imiterere y'uko amakuru atangazwa. Madamu Azoulay avuga ko nubwo imiyoboro y'ikoranabuhanga yatanze uburyo bushya bwo gutangaza amakuru, ariko kandi yanahindutse igitaka kirumbuka ku babibimpuha, imvugo z'urwango n'ibitekerezo by'ubugambanyi. Uyu muyobozi mukuru wa UNESCO yatanze umuburo agira ati, twisanze mu mayira abiri mashya. Inzira turimo ubu iratuvana mu kujya impaka zishingiye ku kuri, ituganisha mu buheza nguni bukabije. Indi nzira niyo tugomba gutekerereza hamwe kugira ngo amakuru akomeze kuba ikintu cy'inyungu rusange kigera kuri bose. Madamu Azoulay yavuze kandi ko mu 2021 UNESCO yatangije integanyanyigisho y'icyitegererezo ku barimu mu bijyanye n'ubumenyi ku itangazamakuru, hagamijwe guteza imbere imitekerereze ishingiye ku gusesengura mu gihe abantu bagera ku makuru y'izisoko nshya. Ati, bitewe n'uko ubucuruzi bw'imiyoboro y'ikoranabuhanga bushingiye ku mubare w'inshuri isurwa, urasanga kenshi bene iyi miyoboro irimo gushyira imbere gukabiriza ibintu yirengagiza ukuri. Umuyobozi mukuru wa UNESCO akavuga ko ariyo mpamvu mu kwa kabiri k'uyu mwaka iri shami rya Loni ryateguye inama mpuzamahanga yigaga ku buryo bwo gukemura iki kibazo, yitabiriwe n'abagera ku 400. Iri shami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco kandi rivuga ko ririmo gukora ibishoboka ngo risohore urutonde rw'imirongo ngenderwaho mu kugenzura no guhitamo amakuru yo kuri murandasi ruzatangazwa mu mpera z'uyu mwaka.
Urakoze Temistocle Mutijima. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu Burundi yagumejeho igihano cy'imyaka 10 cyari cyahawe umunyamakuru Florian Irangabiye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Amashyirahamwe haranyira uburenganzira bw'itangazamakuru aramagana icyo cyemezo.
Ingingo yafashwe na sentare isubiramo imanza ya Mukaza hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri mu gatondo. Umwe mu muryango wiwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko urubanza rwaciwe na sentare y'iyungururizo barumenye kuri uyu wa kabiri ku muhingamo, ariko nta kindi kintu kinini yashimye kongera ko twacitse intege ntitubone icyo gukora. Niko yabwiye Ijwi ry'Amerika. Florian Irangabiye n'amwunganira mu mategeko bari bunguruje nyuma y'ingingo y'umucamanza wa mbere yari yamuhanishije umunyororo w'imyaka 10. Uwo mukenyezi akorera iradiyo yitwa Igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa 8 mu 2022 yavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Niho yaba haraheze imyaka 12. Yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta. Ishyirahamwe CPJA rihanira ubwigenge bw'amenyeshamakuru rifise icyicaro muri Amerika rivuga ko iyi ngingo ari agatera soni. Muzoki Momo ariserukira mu karere ka Afurika munsi ya Sahara, uku niko yabyiganiye Ijwi ry'Amerika. Iyi ni ingingo y'agatera soni ifite umunsi umwe imbere y'umunsi mpuzamakungu w'ubwigenge bw'itangazamakuru, aho abanyamakuru bibuka umwuga wabo n'ibibazo byawo. Itwibutsa ingorane abanyamakuru b'Abarundi bacamwo. Momo yibutsa ko kuva Florian Irangabiye yafatwa habonetse utunenge twinshi. Twibukanye kwifungwa ryiwe ryaranzwe n'utunenge twinshi. Mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza. Twovyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije. Tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Uwo muvyeyi w'abana babiri abashingwa manza biwe hamwe n'amashyirahamwe yigenga ngayo mu gihugu na mpuzo makungu arimo Human Rights Watch na Amnesty International basavye butungane kumurekura bavuga ko atakintu na kimwe kibi yigeza akora ahubwo yakoze ide amategeko amwemerera nkumenyesha makuru mu guhijambo impande zose no mu kuvuga icyo yibaza ku bibazo biri mu gihugu mbere n'umukuru w'igihugu asanzwe yidogera mu mategeko y'u Burundi Florian Irangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa ayo nukunguruza mwite ntari ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kugera ubu niyo menyesha makuru wenyene ari mu ibohero mu Burundi Ijwi rya Amerika ryamenye kandi kuwahoze ari umenyesha makuru wa radio RPA ikorera mu buhungiro Olivier Bugagene yafashwe mu ndwi heze ku munsi wa kane n'igendereza ry'u Burundi kugeza ubu wafungiwe mu gashoro k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi abo umuryango wiwe batwemereye ko batarashobora kubonana nawe ariko ko bamaze kwitura mu rwego rw'igihugu jejwe agateka akazi na muntu kandi ukaba warabemereye kugiye gukurikirana iki kibazo gusa abo muri sende hasi ntibari hafi kugira ngo babwire ijwi rya Amerika uko ibintu byifashe ibyaha Florian Irangabiye yakurikiranwa ko bisusa n'ivyo amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bari bagirijwe mu mwaka wa 2019 igihe bafatirwa mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bagiye gukora makuru ku murwi w'abarobeli bari bateye igihugu bavuye mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko abo bari bafashwe kuwa 2022 ukwezi kw'icumi uwo mwaka bahavuye bagiye wa kigongwe na president Ndayishimiye kwa 2023 ukwezi kwa 12 mu 2020 nyuma y'umwaka urenga bafunzwe maze kwa 2024 buca haba noheri baraheza bararekurwa ariko bose kwari bane bari shehadabu y'ikivunga bari basabwe ringana n'amadolari ya 530 y'amanyamerika eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tukivuga ku itangazamakuru mu Burundi abakora uwo murimo baracyafite ikibazo cyo kugera kubo bataraho amakuru bamwe mu banyamakuru bakorera ku bwoba inzego za leta nazo zitanga amakuru urusorongo inkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana ubwigenge bw'amenyesha makuru buracari agahaze mu Burundi mwaka wa 2022 Uburundi bwari mu kibanza cy'ijana 66 ku bihugu ijana 108 mu bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi mu mwaka uheze wa 2022 Uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana 47 buzi nyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko Tanzania iza mu kibanza cy'ijana 23 Congo ihaniye intwaro rusange mu kijana 25 Uganda ikijana 32 na y'u Rwanda rukaza mu kijana 36 none ngo bisigura ko mu Burundi kwisanzura mu mwuga wo kumenyesha amakuru atagatosi mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu guhahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hari mu gasho umenyesha amakuru umwe mbere urubanza rwiwe rwemejwe na sentare y'iyungururizo ya Mukaza kuri wa kabiri Rusama Florian Irangabiye azofungwa imyaka 10 n'ihadabu y'umuliyoni y'amafaranga y'amarundi byose byahereye ku kiganiro uwo mumenyesha makuru yatangarije ku radio igicaniro ikorera muri myandagaro mwaka wa 2022 ubutungane bw'u Burundi ufatiye ku majwi bwemeza ko bwasanze mu telefone ya Irangabiye umwagiriza ko yatiyoje ubutegetsi bw'ibujumbura Blaise Pascal Kararumiye ijisho n'ugutwi gisanganiro mu ntara ya Karusi nawe nyene yararengukijwe na parke y'i Karusi yagirijwe n'ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ko yatanze amakuru adafite ibyemezo ayo nayo yavuga ibijyanye n'inka zoba zarabazwe muri ruheshe mu mwaka wa 2022 mu gihe byari bibujijwe kubera inyonko yari yateye uretse ibyo nta gateka kumenyesha amakuru kahungabanijwe mu mwaka wa 2022 ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa adashika kunyota bayumviriza ivyo babishikiriza abanyagihugu basanga ata kinini babungura ku ruhande rumwe abamenyesha amakuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015 icyo gihe bamwe barafashwe barafungwa abandi bashika 70 barahunga igihugu amaradio RPA Honestance isanganiro Bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayanda rugagwa mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora n'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza BBC y'Abongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora ubu ikaba yarasubiriye kwemererwa gukora
yamara kugeza ubu ntirakora nubwo biruko urongo ishyiramwe ry'amaradiyo mu Burundi harubuntu Onesim arashima ko hari bimenyesha makuru byari byarugawe byuguruwe inyoma y'ibiganiro byabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ibyandikwa mu bimenyesha makuru CNC Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru iwacu ati abamenyesha makuru ntibugahuka canke baratinya gukora inkuru zijyanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nk'uko byari kugenda kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyesha makuru abamenyesha makuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye n'abatanga makuru nabo nyene nuko Leandre Sikoba yavuga agira ati ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba nashaka gutanga umuco uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyesha makuru ibyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise arakazo yazi Sylvain Ntakarutimana arongoye radio televiziyo Isanganiro ati aramenyesha makuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza
umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira kubera ko uzi ko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje wozohava uca uhungabana hanyuma iyo nkuru kabangira kuyikorera ko ni bya bidi bavuga yuko ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga
ku kibazo cy'amasoko adatanga makuru umuyobozi w'Isanganiro abisigura gutya
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko ngirango usanga batazi neza ibikorerwa mu gisata babasanzwe barimo aho rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru bafise cyane bavuga ngo hari bintu bagomba kunyegeza hakaba rero n'abandi badatanga makuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ibyo ari byiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga
Serge Ntibizi umumenyesha makuru nawe aremeza ko atamenyesha makuru ategwa igitsure nabo muri leta vyotuma adakora inkuru icankiriya
kubamenyesha makuru baritwaza ngo iki kintu ntishikishobora kuvugwa kandi ata muntu numwe yabateye igitsure cyangwa ata muntu numwe yabuje gukora ico kintu ugasanga barimye inkuru abanyagihugu kubera abo nyene gutinya igitsure ata muntu numwe yakibateye
ku bwa Serge Ntibizi inkuru itohojwe neza kandi yuzuye ishobora gutera ingorane haba kumenyesha makuru haba mbere kuwayitanze hari icyo asaba
ahubwo bategerezwa no gufatira ku byo umukuru w'igihugu yavuze ati mudufashe mukore neza hama natwe niho tuzomenya aho bitari ko biragenda neza uno munsi bamenyesha makuru bategerezwa gutohoza bakamenya aho bigenda neza naho bitagenda neza gutyo n'abajeje gufata ingingo bo mu ntwaro nabo nyene bakabimenya
umukuru w'igihugu kwa 2020 igihe yahe ikiganiro bamenyesha makuru mu gisagara cha Bujumbura yarabubahuye icyo kiganiro cyari cyatunganijwe ku kivugo ibimenyesha makuru ni karara mu ruganda ntibacura n'icyo kivugo nyene inama rukokoma y'imenyesha makuru yabaye mu mpera z'umwaka wa 2022 yatunganyijwe ko mu seminari nkuru y'Igitega ariko nubwo bimeze uko umuhinga Ntahe Gerard yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyesha makuru yagiye arahinduka yarabonye ko haragahazi inzitizi ya mbere no kwimana makuru Ntahe Gerard ati
hariho ngo nababahari rero abantu babaherekeza ngo bajye kuberekaho baronde ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akorana na musitaneri cyangwa guverinoma yarafite ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaho kivuga yagiye ati mbega nina bivuga sinkabagira ingorane usanga rero uwo mumenyesha makuru kiriya agiye kurondera ntakironse
inzitizi igira kabiri ni ugukundwa akazi amenyesha makuru akagira ibinyamakuru bihabwa inkuru ibindi bigakumirwa
izigira abamenyesha makuru barazi ko bafite amategeko abagenga ko nibakora amakosa bazohanwa ubaha amakuru bose niho uzomenya yuko amakuru yawe yumviwe na benshi ntiwihende ngo mpaye inkuru uwo muntu nkunda cyangwa ibaza yuko anyegereye mu byiyumviro aho uri kurihenda cyane uzokumva na bake
inzitizi ya gatatu n'abatanga amakuru bazimagiza abamenyesha makuru
no guhanura abo bantu bise ayo makuru bayatange ku neza y'abantu no bita bende igihugu kuko niyo bayakeneye cyane cyane wimye amakuru umenyesha makuru si uyimye uyimye abarundi bose kandi abandi bantu bo hanze
hari ubuntu Onesime arongo ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga makuru kugira icyo kibazo kive mu nzira.
Koshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenya yuko umumenyesha makuru nawe ari umwenegihugu kandi nawe yifuza terera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bw'ukumenyesha makuru.
Silver na Karutimana nawe asaba amenyesha makuru gukoresha uburambe kugira buzuze inkuru bariko barategura.
Urumenyesha makuru afise uburambe mu kazi azingena rondera makuru urashobora nk'ukuyabura kuri uyu ukayatora ku wundi mugabo urumva bishaje gusaba yuko ugira inguvu ukamenya n'ubuhinga bwo kuyarondera aho bigoranye rero ugaheza ugakoresha ubuhinga bwawe.
Nayo ntaye Gerard abunda kaguhe amasoko y'amakuru kwimba makuru menyesha makuru no kuyimba abanyagihugu bayakeneye ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye.
Umunsi ubwisanzure bw'itangazamakuru muri uyu mwaka wa 2023 usanze mu Rwanda ibitangazamakuru birimo radio, televiziyo ndetse n'ibyandika byararushijeho kwiyongera gusa abanyamakuru babikoragamo bahisemo kubihunga bagana umuyoboro wa YouTube bavuga ko impamvu nyamukuru ari ubukene bwabibateye kuko ibyo bitangazamakuru bitabahembaga uko bikwiye. Ikindi bavuga bashize amanga nuko ku muyoboro wa YouTube bariho bagerageza gutambukiriza amakuru n'ibitekerezo mu bwisanzure. Iyi nkuru turayibagezaho mu makuru yacu ataha ku buryo burambuye. Radio Ijwi ry'Amerika hasigaye iminsi 14 kugira ngo icyemezo cyahagarika imirimo y'uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika gishyirwe mu bikorwa. Abarobyi mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza impungenge batewe n'icyo cyemezo. Uvira Vedaste Ngabo.
Tanganyika ni kimwe mu biyaga birebire muri Afurika cyuzuyemo amoko menshi y'imikeke n'indagara bizwi ku rwego mpuzamahanga. Bimwe muri byo bikoreshwa muri ibi bihugu, ibindi nabyo byoherezwa hanze y'aka karere. Ugeze kuri imwe mu bibuko byo muri Tanganyika biri muri teritwari za Uvira na Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse no muri teritwari ya Mubo na Kalemi ho mu ntara ya Tanganyika, usanga abagore, abana ndetse n'abagabo bategereje amato y'abarobyi kugira ngo bamwe muri bo bahabwe imirimo, abandi nabo bagurishiriza abarobyi biribwa.
Kuko nka jewe ndapfukiye ku Tanganyika nta wundi murimo mfise tofauti ni kiyaga kujya kwanze kwigisha abana kila kintu cyose cyakorerwa mu Tanganyika. Ni ukuvuga aha rero simbona ukuntu tugiye kubaho n'urupfu mu zindi, kuko na leta yonyine yafashe iyo ngingo nta n'ikintu na kimwe iratubwira. Sinzi ko igomba idusire mu ibarabara.
Hadija Nkunzimana ni umucuruzi w'indagara umaze imyaka igera kuri 7 akorera ku kivuko cya Rusenda, avuga yuko ateye impungenge n'uburyo imirimo y'uburobyi igiye guhagarikwa kandi ariyo yari isanzwe batungiye imiryango.
Twebwe twumvise bagomba kugarira mu Tanganyika, urumva turayinze turababaye kweri, kuko Tanganyika yadufasha tukaronka iyo ndagara tukaronka n'ivyo 2000 tukagurisha igikoti c'ubufu, ariko ubu tugiye gupfa kweri, nta tegemeye tubona dufise nagiye kugara Tanganyika. Turi famira y'abantu 10 Tanganyika yamfasha gose, kuko ngiye nkaronka n'ivyo 5000 nagura ibigozi bibiri by'ibiharage bikamfasha.
Kubwandagiza umukama Alexandre ni umwirobyi ukorera ku kiyaga cya Tanganyika mu mazi ya Uvira Fizi, ufite umuryango w'abantu 10 uhagaragaza impungenge y'iyi ngingo ihuriwe n'ibihugu bya Congo, Burundi, Tanzania, Zambia kuzagira ingaruka ku bagituriye.
Ni ukuri ingingo yo kuvuga kugara amazi ni ukuri iradukoze ko kabisa, ko tugiye kubaho nabi mbo nkarwe dufise ibipe amaco tuyabisha amezi 3 mu kiziba amaco arabora amabateri yose ajya amavuta ya pudre acayifunge byose bikononekara n'amatara. Ni ukuri ntitubona ukuntu tugiye kubaho.
Kuri bamwe mu bagore batekera barobyi abandi bakabugurishiriza igikoma bavuye mu mazi mu gitondo, bumvikanisha ko leta yakagombye kubaha ingurane mu gihe badakorera kuri iki kiyaga.
Dufite amaganya adasanzwe, tugiye kugira gute none? Bari kuyumvira nk'uko babikoze bagafunguruza, icyo ndabibona bagashobora kuza kudufasha natwe bakadufasha muri iyo minsi, kuko ngaha ku ruzi niho dukura kira kintu cyose dufunguriye abantu, bakaza kudufasha natwe.
Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ikiyaga cya Tanganyika dusanga Mukange Sylvain avuga yuko amasezerano y'ingamba zo gucunga uburobyi muri ayo mazi yemejwe n'ibihugu bigikikije. Ni ingamba zafashwe nyuma y'aho akorewe ubushakashatsi byerekana yuko umusaruro w'uburobyi ugenda ugabanuka muri icyo kiyaga. Aveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimye kuba mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: intamizi ya bunini ntimenya ubuzayiniga. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.